Ego nivyo twarakiriye rya mfashanyo y'umugwiza tunga w'Ubushinwa nkuko ibihugu byose byo muri Afrika byashobye kwakira rya mfashanyo. Harimo rero ibikoresho bitari bike, hari byo gupima, hari byo kwikingira na cyane cyane gukingira abaganga. Ivyo rengere tubitanga dukurikije urutonde nivyo twari dufise, kuko twari dusanzwe dufise n'ibindi bikoresho byari kudufasha mu gukingikiza cha Ebola. Nivyo nyene dufise amavuriro yose mu rwego rw'ubuvuzi rero barafise ibikoresho, tukagira n'ububiko bukuru muri Kamebu bisanzwe biri mu mavuriro kandi bikoreshwa bikurikije urutonde, kuko hari amategeko yo kubikoresha. Nibaza yuko atangorane hari, kandi turashimira cyane byo mugwiza tunga hamwe na Leta y'Ubushinwa no mu rajya ama mashine 6 twaberetse. Twabwiye ko Leta ifite ama mashine 2 manini manini, mugabo ayandi twayahawe n'igihugu cy'Ubushinwa.
Kuri icyo cy'ibikoresho nyine bishitse hakaboneka nk'umuntu asinzikaye, hariho ibikoresho bikuriye byo mufasha bifasha gutuma abantu bahema neza mu gihe baba hari uwasinzikaye byo babingana gute?
Igitigiri nibaza ko ntagibona kimwe gifite ibikoresho bikwiye, kandi turasenya Imana kugira ngo turazi neza yuko ijya ngwara ubushobozi bwa twebwe abantu nibuke. Twegure twabiberetse turafise ibikoresho twateguye, twarabiretse ivyumba biri ngaho turindiriye ko hashobotse kuboneka urwaye dushobora kumufasha. Harimo rero ijya ngwara ingene ifata, ni ingwara ifata umuntu novuga ikimeso cya mbere ni uko agira ubushuhe, hanyuma akamene ku mutwe, ahagira ibicurane na cyane cyane bica mu mazuru. Mugabo iyo afite abasoda mu mubiri bakwiye kuko nabishikirije, uwo nyine ashobora kwikiza atarinze gushika hajya barinda kumushyiramo ibyuma byo guhema. Mugabo iyo hamaze umwanya agasanga afite abasoda mu mubiri bake, aca byanka kwahema. Icyo gituma tusha dutegura ahantu muri animasiyo, kandi tuzobuza ko n'abandi bantu basanzwe bijya byumva bari gukora amavuriro, navuze ko ari gukora akazi tubangikanije. Ishobora kuja tufata ibyuma byose byari mu bitaro ahantu bafise muri bakorera abantu ngo tubikureyo, twebwe tugenda buke buke. Hari ibyuma byinshi rero twasabye kuko twaranse ifashanyo ya banki y'isi yose. Ivyo vyuma rero tuja tubishira hariya ku mpanda, mugabo u turafise hajya muri clinique ivyo bitaro vya clinique Prince Louis Rwagasore no bitaro vy'igisirikare aho twateguye ku buryo, kandi hari n'abandi baganga babinonose bashobora gufasha.
Abantu begeranirijwe hamwe muri kirya kingo cy'iminsi 14 baravuga yuko batabayeho neza mu bijyanye n'uburyo mbega leta muri komutekano iki kuri barya bantu.
Abantu ntibegeranije ikintu no guhindura imvugo, nta bantu begeranijwe hamwe n'abantu karantene no kuvuga iki kugira mu byumve neza, n'abantu atakimenyetso cy'ingwara kimwe tuba twababonye. Mugabo bavuye mu bihugu kijya kiza ujya mugera umaze kubikiza, ukuvuga aho igihugu kiba cyavuze kuvuga ati izi mpemu duhema ijya migera irimwe, tubavuga tuti naho atakimenyetso twabonye ko rindirira hajya iminsi bivana, kuko mu kurwanya indwara nta namwe byanditse. Bavuga ati kugeza ku minsi 14 bashobora kumara iminsi 10 cyangwa 6 agashobora gusohoka akakurikiranirwa muhira. Hari ibigo byinshi bigira karantene muhira, nico nagire ngarukira leta rizo ronka yo kwiza abantu bose. Nico gituma dusaba yuko guhindura ingendo, umuntu wabuze ati genda hajye urindira iminsi turabe ko ataka iminsi coza, kubera uvuye mu gihugu tubona kimaze kuba ijya ngo rimaze kubikiza, yumve ko ari ku neza yiwe ni neza y'umuryango. Bitabaye ivyo arashobora no kuja muhira, we nyina kumva ati jewe abantu mfise nkunda cyane n'umuryango wanje reka. Hariho birababaje iyo umuntu ubona agenda nyegera, kandi twebwe dushaka kumufasha no kumufashiriza umuryango wiwe. Rero bavyumve yuko si gihano, kandi abo nyine bateza gushyira mu buryo kuko leta izoronka uburyo yoguma ifashisha abo bantu, na cyane cyane ko bari mu ngendo. Hari wasanga bagiye kudandaza bibaza ati umuntu none yashobora kuronka itike y'indege yo urindira ahantu agashobora kwirihira muri hoteli. Ivyo vyose ni bitugenda tukurikirana bukebuke.